ibirori byo guhambana iteka wahoze atwara Burundi Major Pierre Buyoya byatewe iteka n'umukuru w'igihugu ca Mali banda n'abandi banyacubahiro batari bake muri leta ya Mali hamwe n'abaserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Icyo bikoze mugenzi wacu akore igisata cy'Igifaransa cijwe ry'Amerika avuga ko atamutegetse n'umwe yarungetswe na leta y'u Burundi yarahari. Uburundi nico gihugu perezida Buyoya yatwaye imyaka 13 atembagaje ubutegetsi inshuro zibiri. Umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Buyoya yabwijwe ry'Amerika ko uwo muryango wari washatse ko uwo muhisi ahambanwe iteka mu gihugu ciwe. Yemeje ko Uburundi bwari bwemeye ko perezida Buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe yamara agahambwa umunyagihugu w'umurundi asanzwe ntahabwe ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu. Ibi vyemejwe n'umwe mu begere igisata co kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi atashatse ko ijwi ry'Amerika rimuvuga amazina. Yagize ati Buyoya yaheruka gucirwa igihano co gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhara yoba yaragize mwiganagurwa ry'uwamusubiriye perezida Ndadaye Melchior. Buyoya kandi ari mu bansi b'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Urumva ko umuntu nk'uwo atacubahiro gikomeye giye gucomoha. Umuryango wa Pierre Buyoya wavuze ko utari kwemera ko uwo muhisi adahabwa ivyubahiro akwiriye vy'uwahoze atwara igihugu. Wemeje ko igihugu ca Mali arico casavye ko Buyoya yoshinguranwa iteka muri ico gihugu yaramazemwo imyaka 8 akoreramwo nk'intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umuryango wiwe umaze kuvyemera amakuru ijwi ry'Amerika rifise avuga ko ico gihugu ca Mali caciye ciyemeza kuriha ibikenewe vyose kugira ngo ikiziga ca nyakwigendera Pierre Buyoya ikugwe ipare mu Bufaransa aho yaguye muri uko kwezi kw'12 gushika ku birori vyo kumushingurana iteka mu itongo ry'abapfuye rya Katolika ahitwa Kura ku mugwa mukuru Bamako. Uwaserukiye umuryango muri ivyo birori yashimiye abitavye kuri urwo rubanza. Ico bikoze ntaco yigeze acisha mu kanwa cerekeye igihugu ciwe. Uwanonose vy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguzi amateka Emmanuel Nkengurutse yabwijwe ry'Amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi yamara kubisigarira vya perezida Buyoya bizoteba bigatahukanwa mu gihugu ciwe.
Igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose, ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora. N'umukuru w'igihugu yatwaye Burundi, yaratwaye Burundi igihe kirekire kandi aragikoreye ibintu vyiza, ibintu bijanye n'ubumwe. Intwaro rusange, intwaro ya demokarasi arayigarukana. Indyane zabaye nyinshi cyane, aregeranya abarundi, arabereka inzira y'ingene abarundi bosubiza hamwe bakanywana bakumvikana kaba amahoro. Ahubwo nitunga rikomeye ku gihugu. Intatemwa yiwe yarikuye kwerekana ikintu gikomeye cy'amahoro n'ubumwe.
Kuri we kubona kuva Buyoya yitaba Imana gushika ubu leta y'u Burundi ataco iravuga kuri ubwo rupfu canke ngo ihoze umuryango wabuze bihishusho mbi igihugu.
N'ibintu bimara amazi igihugu cy'u Burundi, n'ibintu bitumara amazi twese umurundi wese ahari turamaramara. Naho yoba ari umuntu asanzwe uretse ko yatwaye igihugu cy'u Burundi bagomba kuramira ikiziga ciwe. Hari ibihugu vyinshi ababo bapfiriye hanze batuma ko ibiziga vyabo bakabihamba bakabihambisha neza mu iteka, ariko cyane cyane batwara abategeka igihugu n'umunsi nibo bakwiye kumaramara. Vyerekana ahubwo inzigo y'akazikira urwango bafitiye bamufitiye kandi bafitiye n'abantu nkawe boba bapfanikiwe nawe canke basanga ivyiyumviro nawe canke basa nawe.
Pierre Buyoya siwe mukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi aguye hanze y'igihugu, ariko niwe wa mbere igihugu canse kwakira ngo kimuhambishe. Uwo yakomboye ku butegetsi Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu c'Ububirigi mu mwaka w'ibihumbi 2016 ahambwa mu itongo ryiwe ikiriri i Bujumbura. Michel Micombero yatwaye Burundi imbere ya Bagaza yaguye mu buhungiro mu gihugu ca Somalia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 83 ahambwa ku musozi avuka ko muri komine Rutovu intara ya Bururi, ari naho Bagaza na Buyoya bavuka. Na Yosepiriano Ntajyamira yaguye mu ndege yakororewe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Havyarimana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 94 ahambwa i Bujumbura. uwo ibisigarira vyiwe bikiri mu gihugu c'Ubusuwise n'umwami wa kane mwambutsa bangiricenge gitavye imana mu mwaka w'igimikime 1977 mu mwaka w'2017 igihugu ciwe cashatse gutahukana ibisigarira vyiwe yamara mwishwa wiwe Esther Kamatari araburana aratsindira ko bangiricenge ahambwa mu Busuwise abanyamari bemeye kugira intatemwa ya president Pierre Buyoya icibutso c'amahoro kuko yafashije ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'2012 ne Bujumbura muri katedrale Jean Mondi habereye imisa yo gusabira uwo yahoze atwara Burundi yitabwiye n'abahoze arabanyacubahiro cana cana bakoranye na president Buyoya nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yamusubiriye mu mwaka w'2023 Domitiano Ndayizeye Yves Sayinguvu na Matias Sinamenye bahoze ari vyegera vy'umukuru w'igihugu ndetse banasangiye umugambwe iprona ico bikoze ntawaserukiye leta canke umugambwe uri ku butegetsi n'umwe yarahari nk'uko amakuru twaronse avyemeza Pierre Clavier Inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.